Muracyumva radio ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Ne Eugenia Mukankuso basuhuza, twizeye ko mwagize noheli nziza. Abo itagenze neza nabo mwihangane, ejo bizagenda neza. Ababuze ababo nabo turabihanganishije. Abo barimo imiryango yo mu Burundi yashyinguye uyu munsi abantu babo 20 baheruka kwicwa n'umutwe wa Red Tabara mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura.
Ariko ndagomba guhambere papa, ndagomba kunyakirire papa avuye atacaze.
Byaraduteye ubwoba kuko nkagiye kubambuka sinari bwabibonye. Naho bada ntabwo basiga bakoze ikibi nk'icyo.
Abo ni bamwe muri abo babuze ababo mu rugo bwicanye. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu amenyesha ko adashobora guhagarika intambara n'umutwe wa Hamas hatageze ku nsinzi. Ukraine yagabye igitero ku bwato bw'igisirikare kirwanira mu mazi cy'Uburusiya mu karere ka Crimea. Naho muri Nigeria, abashumba bakekwaho kuba barishe abantu bagera mu 140 ni mu gitero bagabye ku manywa y'ihangu mu majyaruguru iyo hagati mu gihugu. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, ntimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abantu bagera mu 140 baheruka kwicwa n'abakekwaho kuba abashumba mu gitero bagabye ku manywa y'ihangu mu majyaruguru yo hagati muri Nigeria. Inkuru mugezweho na Oriane Tangishaka.
Ubwo bwicanyi bwagizwe mu kiringo cy'iminsi 2 y'ibitero by'abantu bari bitwaje inkoho muri leta ya Plateau iri hagati na hagati y'uburaruko bw'igihugu. Abacitse ku icumu n'abategetsi batangaje kuri uno munsi wa kabiri ko ubwicanyi nk'ubwo bwagiye buraba muri uno mwaka bwagirizwa amatati ari hagati y'abarenyi n'abungere. Mu kiganiro kuri televiziyo Channels, buramatari wa Plateau Caleb Muftwang yatangaje kuri uno munsi wa kabiri, avuga ko ubwo bwizi bwa nabi bwakozwe ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana. Abo bicanyi batumbiriye ibigwati 17 mu kugira ubwo bwicanyi butagira izina kandi butari bwasomborokejwe. Yagize ati, muri aka kanya tuvugana tumaze guhamba abantu 15 mu gacimbiri ka Mangu. Muri kino gitondo naho twaharuye ibiziga 100 muri Bokos. Ati, sindaharura abishwe muri Barkin Ladi. Ramatari Muftwan yongeye ko ati, twagize noheli iteye agahinda muri leta ya Plateau.
Ukraine uyu munsi kwa kabiri yagabye igitero ku bwato bw'igisirikare kirwanira mu mazi cy'Uburusiya mu karere ka Crimea. Nanone Oriane Tangishaka.
Igisirikare cya Ukraine cyatangaje ko cyakoresheje amamisire yasambuye ubwo bwato bw'Uburusiya bwitwa Novocherkask. Yuri Inat, umuvugizi w'igisirikare cya Ukraine kirwanira mu kirere, yabwiye ijwi ry'Amerika ko bari bafise amakuru yerekeye aho ubwo bwato buri, ibyari biburimwo, hamwe n'ibigwanisho byo gukingira ku karere. Uwo muvugizi yasiguye ko cyari igitero gikomeye cyane kubera bitoroshye kwibiza ubwato bukomeye nk'ubwo bwato bw'Abarusiya. Igisirikare cya Ukraine kimaze igihe cyerekana ubushobozi bukomeye mu bitero kigenda kiragira nk'uko intata bivuga. Yongi yavuga ko buke buke Uburusiya bugenda butakaza ubwato hamwe n'inguvu zabwo muri ako karere kibahari yirabura. Ubushikiranganji bw'Uburusiya bwemeje ayo makuru yuko ubwato bwabo bwa Novosibirsk bwari buri ku ikambi ya Feodosia bwononekaye. Ukraine yongeye itangaza ko yakoroye utudege tw'Uburusiya 13 kuri 19 tutagira abadereva twari twakoreshejwe mu bitero byo mu ijoro ryakeye. Twasamburiwe mu turere twa Odessa, Kherson, Mykolaiv na Kilimski.
Amakuru y'ijwi rya Amerika havugwa hirya no hino ku isi tuyakomereze muri Israeli naho tuyasoreza. Minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu amenyesha ko adashobora guhagarika intambara n'umutwe wa Hamas atageze ku nsinzi. Nanone Oriane Tangishaka akomeza n'inkuru.
Ibyo bitangaje ku munsi wa mbere mu ijambo yashikije imbere y'inama nshingamateka Knesset, aho imiryango y'abantu bashika ijana bafashwe imbohe muri Gaza bakiri berekana ivyapa bisaba Israel gupfundika amasezerano yotuma ababo barekugwa mu maguru masha. Benjamin Netanyahu yagize ati:
Kuri mwebwe abasirikare wa Isirayeli no ku miryango ikibabajwe n'abanyu bagizwe imbohe, reka mbivugira aha, ntituzahagarika intambara tuko nta kindi gihugu dufite kandi nta n'indi nzira dufite.
Uyu mushikiranganji mukuru yongeye agendera mu ntara ya Gaza ku munsi wa mbere, aho yabonanye n'abasirikare ba Isirayeli. Yabibukije ashimitse ko bazobandanya intambara gushika Hamas itsinzwe. Ibitero vya Israel vyarasenyaguye akarere kari hagati ya Gaza mw'ijoro ry'umunsi w'Imana gushika ejo ku munsi wa mbere. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu ntara ya Gaza itegekwa n'umugwi wa Hamas bavuga ko abantu bashika kuri 70 bishwe mu gitero ca Israel co mu kirere catewe ku ikambi y'impunzi ya Magazi.
Ohia nitangishaka harakoze kuri aya makuru ya hirya no hino ku isi hatugejejeho ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turi no kuri internet kuri www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Amakuru noneho ibiyaga bigari bya Afrika. Here mu Burundi kuri wa kabiri niho abantu 20 bishwe n'umutwe witwaje intwaro mu ijoro ryo kuwa gatanu w'icyumweru gishize ivugizo muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura bashyinguwe mu cyubahiro. Inkuru tugezweho na Desire Hatungimana hari Kigali mu Rwanda.
Ayo namalira yabari ko barashingura babo ivugizo ku mupaka Burundi bahana na Republika ya Demokrasi ya Kongo bagandaguye kwigenekeza ya 2022 za kuno kwezi n'abantu bitwaje ibigwanisho abantu 20 mu muryango 9 nibo bahasize ubuzima bagizwa hanini n'abana n'abagore nkuko byashikijwe n'umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Jean-Homme Niyonzima. Mwitongo ry'abapfuye rya Warbondo ni aho abantu bashinguwe, ahari hari isinzi ry'abantu rigizwe n'abana, abagore, abagabo, eka n'abahumure, bose bakaba bari mu marira ntangere. Abo mu miryango yabuze bizera ko Imana izobahorera abo bakoze ako kabi bakagaragara.
Ubwanjye mala nacyo mukura Nana kimelo kora bani chakere utane na mugwani na chofise do aliko dagomba guhambere pa dagomba kuyakire papa avuya tacha
tera bise ibgoba kuko ntagiye ku bambuka nari bwabibone naho bada nago basiga bakoze kiri nyinshi kuko basiga bize bakagenda nokunze ndabara nzazaniye aho mukimu gumanura garara cyane bangaze habikoeri n'ababyeyi banje.
Munkuka y'imisa yasomwe n'icegera cy'umwungere mukuru wa diocese katolika ya Bujumbura Antoine Rwerinyange yagarutse ku mabwiriza y'Imana aho yamenyesheje ko kwica ari kizira. Yamenyesheje abakristo ko gukoresha inguvu harimo no kwica atari byo bishikana abantu ku butegetsi. Ni mu gihe umugwire detabara ugwanya leta y'u Burundi wemanze ko ari wo wakoze icyo gitero aho wowo umenyesha guhisha abasirikare 9
inyishu tugukoresha ikintu tugukoresha umuheto inyishu ubukemura ibibazo mu biganiro umwumvikano n'umutekano ntangere iyisi inyishu ibibazo ahubwo bishe bandura umuzamo none kwivuna ry'Imana turatatanze muri kino gihugu cyacu amaraso umunsi umwe guseseka amaseseko arakwiye turatatanze Imana gafuri gahamba tukaruhuke Imana.
Umushikiranganji w'intara ya hagati mu gihugu Martin Interetse buramatari wa Bujumbura hamwe n'abashingamateka batewe mu ntara ya Bujumbura bari bishikiye ahashingwa abo bantu. Umushikiranganji n'Interetse yamenyesheje ko abisha abo bantu atamiti babagira ari mu guwiterabwoba.
Iri ni terabwoba cyita terorisme kubashoboye gushika aho byabereye twarabonye ko itoroshye gutahura aho amabombe yasana uje kwica abana n'imyaka 2 umwaka umwe. Iri terabwoba umamukona ko yibungenze akakomine ruti nukuri mbabarira kaye mukunishe bawura kikongwe hani zina twobaha twemanga ko abantu n'imitima atari bagira byukuri.
Martin Ntiretse yavuye aho mu Gatumba yemereye abanyagihugu ko abakoze iryo bara bazoshengezwa imbere y'ubutungane.
Leta y'Uburundi twiteguye mu Nyamiramabi no mu butungane gushengeza abo bantu. Iyo bari hose abashutso barondera mpaka bose tubafashe, baba babikoze n'ababipangiye hamwe.
Abanyagihugu baho mu Gatumba basabye umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu kubaronsa ibindi birindiro by'abajejwe umutekano, kuko n'ubu ngo bafise ubwoba ko bazongera bagategwa atagikozwe. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana kudutegurira iyo nkuru ukanayitugezaho. Twihanganishe iyo miryango yabuze abayo. Tugiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amashyirahamwe haranira uburenganzira bwa muntu mu ntara ya Kivu ya ruguru harasaba ko umuyobozi wa komisiyo y'itora Denis Kadima nabo bakorana bakweguzwa ku mirimo yabo bagafungwa. Jimmy Shukrani bakomera haduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru.
Ibi byavugiwe kuri uyu wa kabiri mu kiganiro aya mashyirahamwe yagiranye n'itangazamakuru mu mujyi wa Goma. Ni nyuma y'uko abagize inzego z'umutekano zitabemereye kujya mu myigaragambyo bari bateganyijwe uyu munsi. Abapolisi n'abasirikare bari bakwijwe mu mihanda yose igize umujyi wa Goma ku buryo ntawagerageje kwigaragambya nk'uko byari byateguwe. Gusa nanone akazi kose kakorwaga nk'ibisanzwe mu duce twose tugize umujyi wa Goma. Aya mashyirahamwe avuga ko amatora yabaye muri Congo atakozwe mu mucyo kubera ubujura bwinshi bwayagaragayemo, ibintu bavuga ko byakozwe nk'uko byari byateguwe n'ubutegetsi buriho. Aya mashyirahamwe yumvikanisha ko komisiyo y'amatora itashoboye gutegura amatora anogeye buri munyekongo wese nk'uko byari byitezwe mu baturage cyane rubanda rugufi. Bimwe muri byo byari bikubiye mu ibaruwa basomeye imbere y'abanyamakuru. Uyu ni Moise Hangi wo mu ishyirahamwe Lutte pour le changement Lucha mu ntara ya Kivu ya ruguru.
La présence des machines à voter et bulletin de vote vierge.
Babonye uburyo ibyuma bitakoraga neza, abantu kwibura kuri liste z'itora no kuba hari byinshi bitagenze neza muri aya matora arangiye. Ibyo rero ni ibintu Kadima na komite ye bagizemo uruhare cyane kandi rukomeye, kuko batashoboye gutegura neza kandi mu buryo bunoze ngo amatora agende neza ngo natwe dutore neza. Yewe hari ibintu byinshi bitagenze neza cyane.
Aya mashyirahamwe asaba ko abayobozi b'iyi komisiyo y'amatora bagomba gukurikiranwa n'ubutabera.
Appel à la démission immédiate ainsi que de poursuite.
Turasaba ko Bwana Denis Kadima na bagenzi be bose beguzwa vuba na bwangu hakajyaho abandi. Aba kandi bagomba kujyanwa mu butabera bagafungwa bakisobanura birambuye cyane ku mafaranga yakoreshejwe mu bikorwa by'amatora. Ubu tubona ko yanyerejwe na Bwana Denis Kadima. Serge Hamuli, umuyobozi wungirije wa Societe Civile mu mujyi wa Goma, yabwijwe rya Amerika ko Senate idafite ubunararibonye bwo kuyobora no gutegura amatora.
Depuis qu'on l'a nommé, il était un expert.
Kuva aho Bwana Kadima yatangiriye kuyobora Seni, yashatse kwereka abanyekongo bose ko ashoboye akazi. Kandi yego, natwe nibyo twari tumwitezeho, ariko aya matora tweretse neza ko nta bunararibonye umugabo na bagenzi be bafite. Amafaranga ya leta yaranyerejwe, amatora agenda nabi cyane. None reba, bashaka no guhubutegetsi umuntu abaturage badashaka nk'uko byagenze muri 2018. Oya rwose, ntabwo twabyemera, nibamufunge kuko ni
Mashyirahamwe kandi arasaba urukiko rw'ikirenga rusesa imanza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutesha agaciro ibyavuye mu matora yo kuri 20 ku kwezi, kuko ibirimo bitizewe habe na gato. Nubwo ibi bivugwa n'aya mashyirahamwe na za Societe Civile zo mu ntara, hari abatabibona uko. Sankara Bin Kartumwa ni umusesenguzi wa politiki ya Kongo avuganye n'Ijwi rya Amerika. Bwana Kadima yakoresheje amatora neza binyuze mu mategeko kandi turabimushimira cyane. Kuba hari ikitaragenze neza, ibyo tubona ari ibisanzwe. Abavuga ko amatora yagenze nabi ni abantu ubundi batavuga rumwe n'ubutegetsi, kandi abo ntibabura. Ku ruhande rwanjye amatora yagenze neza cyane, ahubwo inzego z'umutekano zijye zita ku bantu bashaka kudusubiza inyuma. mu cyumweru gishize ubwo amatora yarangiraga abakandida batanu batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bishyize hamwe bahamagarira abanyekongo bose kutemera ibizava mu matora nabo bavuga ko atakozwe mu mucyo mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Bwana Denis Kadima uyoboye komisiyo y'amatora CENI atera utwatsi bivugwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi
twari twiyemeje
gutegura amatora ameze neza akwiye igihugu cyacu kandi ibyo twabigezeho cyane 95% yego murabizi ko amakosa ku buryo bumwe cyangwa ubundi atabura ariko CENI twakoze ibyo twagombaga gukora cyane kuko abaturage babonye umwanya wo gutora kuko babifitiye uburenganzira
Ihuriro ry'abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi rivuga ko nta na rimwe rizemera ibizatangazwa na CENI yatabayeho andi matora kuri wa gatatu tariki 27 iryo huriro rirateganya gukora imyigaragambyo mu gihugu hose risaba ko aya matora yateshwa agaciro bityo hagakorwa ndanyuze muri demokarasi Jimmy Shukrani bakomera Ijwi rya Amerika Igoma
Jimmy Shukrani bakomera ndagushimiye kuri iyi nkuru Bakunzi baradijwe rya Amerika ho muri hose mukomeze mugire ibihe byiza bya Noheli no gusoza umwaka tuboneho kandi umwanya wo kubashimira mwe mwese aho muri ukuntu mwifatanije natwe mu biganiro byacu kuva mu mwaka wa 2023 utangira kugeza kuri iyi saha mwese rero mbaye mbifurije kandi umwaka mushya muhire wa 2024 turabakunda cyane rwose kandi muranadushimisha iyo mudufasha by'umwihariko ababyeyi mwaduhaye abana kugira ngo tuganire ku munsi wa Noheli ibiganiro byacu rero reka tubikomereze tukora kuri izo ntashyo na mugenzi wacu Diane Nahazwe wakiriye abana atubwire uko bizihije Noheli hamwe n'izo ntashyo
natabiteka rero ntangere ryo kugendegwa n'umujeune demoiselle Urakomeye.
Ego.
Witwa gute?
Gakiza Jody Karen.
Gakiza Jody Karen. Ikaze ku ijwi rya Amerika. Jody ushaka ndakwite Jody Gakiza cyangwa Karen?
Jody.
Jody kubera iki?
Kubera nicyo ababyeyi banje bampamagara no muhira.
Muhira waguhamagara Jody. Ku ishuri naho bakaguhamagara gute?
Jody.
Jody, reka rero tushatse kwita Jody. Jody, uba hehe?
Ba muri Free Indian Hills Court.
Aha, aho ni he?
Muri Maryland.
Muri leta Maryland, aha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Wiga mu wakangahe Gajoti?
Mu wa gatanu.
Mu wa gatanu, umaze igihe kingana gute muri Amerika?
Umwaka n'inusu.
Ikazi ku ijwi rya Amerika uraza kudufasha kwakira abandi bana? Aha bari ko baratwumviriza bari mu mice itandukanye mu Burundi. Uracyafite abagenzi?
Ego.
Besi cyane.
Cyane.
Baraza kumviza none.
Ego.
Uraza kudufasha kwakira abandi bana rero Jody ndumva ni kirundi cawe ari ciza cyane.
Merci.
Ni mama ni papa ni Jody abigira mu ruhara.
Ni twese ka ababyeyi tuvuge kirundi muhira.
Nivyo.
Ego.
N'abana bose muvukana.
Ego.
Bose bavukiye mu Burundi.
Ego kiretse Dani na Mike.
Dani na Mike nibo bavukiye nga. None Dani nawe aravuga kirundi.
Ego.
Kandi yavukiye nga.
Arakivuga ciza.
Ciza cyane. Nicyo cyawe. None ufite imyaka ingahe Jody?
10.
None urakunda muri Amerika?
Ego.
Uhakundira iki?
Iki ndakundira nuko utigora no guteka. Urateka ibyo utetse ugacyurya. Sei kugenda ahantu kamba ukashaka no kugenda wambaye pinjama nta muntu n'umwe akuraba nta n'umwe akubwira ngo wambaye nabi.
Nivyo. Ariko mu Burundi siko byari bimeze. Mbwira rero Jody, Noel yagenze gute?
Noel yagenze neza.
Wahimbaje gute?
Naragiye gusenga, hama turataha, mama arateka, turarya, turashyiramo indirimbo z'Imana n'iza Noweli.
Washyizemo akahe karirimbo ukunda?
Jewe, nkunda akana Yezu kavutse.
Karirimbe twumve ingene babigira.
Akana Yezu kavutse. Tunezegwe nituvuzinanga akana Yezu kavutse twese tumuririmbire imyaka ibihumbi yose abantu bari bari
neza
tukumbuye
uhinge neza cyane gose uraza kumbara ahantu kuri yo ngabire ingabire uraza kivuga ni kintu uyi umuntu afise ingabirana nkubu ingabirana yo kuririmba yo gucapa urasi ingabirana yo kuririmba rero
merci
ego hanyuma rero ugeranije mu Burundi no ngaha kushubona bimeze gute ni he byoroshe ni he byose ubona gute nk'umwana yiga mu Burundi umbwira gute uwiga ngaha umara gute ko mu Burundi bigenda gute muri Amerika hama muri Amerika bigenda gute
muri Amerika bigenda neza nyine nkunje niko ndamenya niko ndonka amanota meza bavyeyi banje barafasha bagira deyade bakankosora natangwa kuyikora jewe gaca bankosora bakanyereka ikintu aho nakosheje
kandi mama na papa aryoherwa kuri nk'amanota meza
ego
tubaze papa ari yaguherekeje
ego
papa Jody nibyo arabyemeye ko ari fake reka twakire iteka iteka ikaze ku juri ry'Amerika
ego
urakomeye
ego
uherehe ga iteka
ere kibagabaga
kibagabaga vugisha Jody nawe yatugende ari ngaha muri Amerika
eh
Jody
allo allo
allo
ni sawa
ego ni sawa
urakomeye
ndakomeye
uri he
uri kibagabaga
icyo ni gihugu cyahe
gihugu cyo mu Rwanda
oh mu Rwanda imeze neza
ego imeze neza cyane
aho ni sawa uwo ushaka gutasha nde nyine uwifuriza nowe
nifuriza maye
maye gusa
na ayele narika
abo n'abakuze bawe
ego
wakoze iteka
eh
wakoze ugira umunsi mwiza na noheli nziza
uri twese
ego muhinga bw'ivyuma baturabira turirimbo twabana bazaba baraducishirizamo akarimbo wavuze ukunda akandi nakakunda hariteka
natewe hariteka natewe rugira byose yangiri viza dahimbawe dumutoni wiwe jewe hariteka natewe
hariteka neza gacudi uririmba neza cyane nyakira Samuela rero ku murongo wa telefone
allo Samuela
ikaze ku ijwi ry'Amerika Samuela uherehe Samuela
muri Canada
muri Canada amajahe muri Canada
Ottawa
vugisha Jody yatugendeye Jody abangaha muri Amerika muri leta ya Maryland
allo
hi
umeze neza
ego nawe
njenda komeye vrema
wiga mu kangari ga Samuela
sixième
muri sixième ufite imyaka ingahe
cumi n'umwe
usumba Jody Jody ufite imyaka cumi Samuela n'umukansaha gusumba umwaka reka tukureke rero twe na Jody utashe abana ushaka gutasha wifurize Noel nziza
ok abafrere n'abasarwana
ego
na papa na mama n'abagenzi n'abandi bari mu Burundi
bose ugaca wifuriza iki
Noel nziza
urakoze cyane Samuela ugire Noel nziza
merci nawe
iyo ngeze mu rugo nkunda gukora cyane umukuru mu rugo ni utuma nsinda ishuri
dukunde gukora akarimbo kitwa imikoro gukora ibikorwa kwa bavugira mukunde gukora abana wabyumvise nyakirira uwitwa Frank twumva hari
Frank karibu
nitwa Ishimwe Frank tuye muri Congo territoire ya Uvira basuze mwese
urakoze cyane Frank urakome muri Congo
turakomeye namwe murakomeye
natwe turakomeye Noel nziza
kabanam
wahimbaje gute Noel ga Frank
nahimbaze neza Noeli Noeli yaratangiye ari ku munsi wa 24 mu mbere twaza gukora amadekorasiyo yo mu nzu nuzuka mu gitondo turagenda ku ikanisa turagaruka mama baradukekera neza bwema turajya turishima tumare twebwe kabana tugomba kuja antu dutembera kuri plage turagenda turakina vrema yari noi nziza
Oh, Frank, in that you're
going to go. Girango, I didn't know anything. Ziza, cool, you mess.
Eh, go, Sherry, I didn't know anything. Ziza, Chan. Muramuterero, my wounded man, I told you the trick of my studio.
Mahoro,
Amakuru, Amaro, Judy, Umezedeza,
Ego,
Kuko, Babifuzen, Jerry, Frank.
Jenny, try.
We are Murikong.
Jenny Tavagiza Jodi Kerene Vakunda Kuma Magara Jodi. We got it.
Umezeza Didi.
Ego, we got
it. Jerani Gakuri, Lycée Moderne La Grasse.
Fisina Kinga.
Fisina Kitsuminumi.
Oh, Udimbo Kanga.
Ndi muri wa mbere wa secondaire.
Eh. Shini fyit.
Ni gil yuti.
Sa.
Ngira ngo wara kize no eri nziza.
Ego na gite no eri nziza.
Ai mani shimwe cyane.
Eh. Okay, ushaka rero kwifuriza no eri nziza bande.
Shaka kufuriza noeri nziza abantu bose batumva namwe
urakoze
merci
na shaka kawanje shaka uzara mama na papa na grand frère wanje Nalenye shuri wazi.
Akakaribimbo urakazi ka Petero ga Frank imbere ko duha Pascal. Petera kirimuto.
Sikazi arkonzi izindi.
Uziya.
Noeli nziza. Umwami Yesu yatuvukiye. Noeli nziza. Tumuimbaze. Tumushimire umwami yatuvukiye
urakoze cyane pangi ngo niba mwandikishe Pascal atwumva Pascal numva tutariko turumvikana ariko tumushimire cyane be na Frank aho bari muri Republika Demokarasi ya Kongo ula we uratwumva ula
bravo
urihe ula
Uganda.
Muganda. Muramutse Jodi. Ndamutsa ula Jodi.
Amahoro.
Amahoro.
Urakomeye?
Yego.
Umeze neza. Biga mu wakanga.
Ndi na sare ya kabiri.
Oh. Kishuri ryahe?
Ndagaridien.
Iyo avuga igifaransa.
Yes.
Hey.
It's a nice one.
Oh, what's up with the fish in the jiggy for us?
Look, it's a nice one. Hey, it's a nice one. Hey, Ula.
Kaka. Kaka na na na.
Urakoze ula ugira umunsi mwiza na noheri nziza
barakoze rero abana batugezeze ku musozo w'ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha. Namwe turabashimiye ko mwadukurikiye, mukomeze kugira ibihe byiza.